nyakubahwa president Damien Ndayizeye muhaze mu rongo y'Burundi murakoze cyane gose kukanya muto kugira ngo tuganire muvuye mu kigihe turiko turavugana niho mugishika muvuye mu biganiro byahuje abarundi yantebe mu gihugu cha Uganda nashaka mutubwire mwihweje amajambo yahavugiwe eka n'ukuntu abari muri iyo biganiro bavyakiriye murase kizero murashaka guha akizera abarundi ko inyishu z'ibibazo biri mu Burundi vya politique ziye guterwa umuti
ndi kije nabaza akirikare yuko hari icyo umuntu yobivuga ko cyane uko bwa mbere na mbere ho nti byari biganiro cyari bigiye gutangura kwarukugurura nzira y'ibiganiro ibyo Museveni yatubwiye kandi n'ibyo bari batubwiye ni ukuvuga yuko rero n'abagiyeyo ntibari abantu bari bagiye biteguriye kuganira kwarukugira ngo batwereke intumbero nyamukuru
harashikirijwe amajambo muravye amajambo bashikirije murafite kizero
icyizero kigomba kuba kuko icyambere nuko abatumiwe bose bagiye kandi na leta uzi yari yarahagaritse ibiganiro mu kwezi kw'indwi yari yagiye icyizero naho ndagishyira nayo ubundi amajambo yavuzwe hariho amwe yashimishije atashimishije leta twarabyumvise ariko abandi bose amajambo yashyikirijwe yarabashimishije tukaba twizigiye yuko leta nayo nyene ibyo bavuze bahakanye ari ibyumviro bya mbere yuko batoronka umwanya wo kwicara bakiyumvira impanuro babahaye cyane cyane impanuro Museveni yatanze asaba Abarundi yuko buhagarika injyane ahubwo ukwisunga ineza y'Abarundi iterambere ry'igihugu hanyuma bagahagarika kwama bariko bariruka inyuma y'ubusa ubusa buhagarariye kuri politike buri muntu abona yuko ari ishobora kuzomutunga avuga ati politike ntishobora gutunga igihugu ahubwo igihugu gitungwa n'ibikorwa gitungwa n'abagwizatunga gitungwa n'abafite amahinguriro ati iyo niyo ntumbero nyamukuru kandi je ibyo ndabyemera rwose abavuga bati ibintu biko biraba mu Burundi ntibishimishije ni mubihagarike izo namba iyo namba ihagarara uko kugirana guhagarara kandi icyo natwe turabishima niwe rero nk'abanyarwanda uko niduhura tuganira dukurikije iyo ntumbero nta kabuza yuko Abarundi bashobora kwizigira yuko hari icyo tuzogera ko tuzotuma umutekano ugaruka
muri iki gihe hari Abarundi batari bakiye bafite amakenga bavuga ko aho yantebe hari hatumiwe abategetsi bahoze baja mu biganiro vya kera ivya Arusha n'ibindi vyabaye imbere bakaba bavuga ko ubu hari hakwiye abategetsi bashasha eka barimwo abakiri bato bafite ivyimviro bishasha abo mubabwira iki president Ndayize
ubwa mbere hoho urumva abagiye n'abatumiwe no kuvuga bari basanzwe bafite ibikorwa mu byerekeye abo bavuga ngo baracari bato bagomba kujya muri iyo politiki nabo nyine bakagenda baherekeje abo bavuga ba kera icyo ni icyambere cya kabiri mwamenya yuko abatumiwe wari bake bariya bari imbere bizwi rero yuko mu biganiro bizotangura iyo Arusha n'ibiramuka bitanguye koko leta ikagenda ko nabo bakiri bato bashobora gukurikira bashobora kugenda bagafashanya jeho rero ndashyigikiye yuko mu byerekeye kazoza k'igihugu uraza ubwatsi burakura bukabisa ubundi ari nacyo bituma nemera ko abariko barakura abakukuru nk'abatwebwe tugomba kugenda tumenyereza abakiri bato kugira ngo bazofate intumbero y'ibintu bazi n'ikindi kigomba kumenyekana tugomba gufatira ko nuko ibyiyumviro bigenda bitera imbere kandi yuko n'abakiri bato bagomba gushikiriza ibyiyumviro byabo ku kugenera abone igihugu kizubakwa mu bihe biri imbere rero nibaza yuko abanyepolitike bose bazobikurikiza kandi nkaboneya ko kajya kuguhanura abanyepolitike koko ko icyo cyiyumviro abakiri bato bafise bucumbu bakacumviriza kandi bakacubahiriza
leta zivuye mu biganiro ni leta z'akanya gatoyi mbega abarundi bamaze kumenyera amaleta avuye mu biganiro mbega hari abantu benshi bavuga ko abarundi bo bariko bari hamenye abatwenzi mu gihe bahamagawe eka bagahamagarwa nk'abana batoyi kuja mu biganiro ibiganiro badashoboye kumvikanamwo hagati yabo ivyo si ibintu vyari kwiye gusubirwamo
ubusanzwe birateye agahinda kubona Burundi ingorane bwagize muri kahise bukaba bwararonse akajya kukunda hamwe imyaka ibiri twongera kugaruka mu bindi biganiro kandi twari dufise intumbero nyamukuru n'amategeko adufasha kugira ngo dushobore kwama duporera inyishu ibibazo dufise mu kuganira hagati yacu. Icyabuze rero ni iki? Ni uko iyi leta ihari itorohereje abanyepolitike kugira ngo baje hamwe dushobore kuganira ibibazo dufise. Raba nawe iyo uri kurashaka kubonana n'umukuru w'igihugu
kuganira cyangwa kuja amatora perezida
tuko tuvuga ko kuja mu matora gusa amatora ni gihe cyane mu gihe hari kibazo kiraba amatora ariko hari ibibazo biraba ubuzima bw'igihugu bya buri munsi bwa buri munsi. Iyo bene ibyo bibazo bya buri munsi bigiye biraganirirwa mu gihugu n'ibyo bibazo by'amatora bitoregwa inyishu muri icyo gihe ku buryo ibibazo bije kuba inyuma y'imyaka itanu bitokwirwa biranashika. Nicyo gituma jewe nsigikiye ko abanyepolitiki abona bariko baraganira ariko sinokubesha icyo kintu kirabuze mu butegetsi dufise n'ubugenda asubiriye kubivuga. Natwebwe twahora turongoye igihugu kugira ngo ushobore kuronka abantu muganira bo muri ubu butegetsi kugira ngo ushobore kubonana n'umukuru w'igihugu ni kibazo kandi ntitubuze icyo twamubwira ntitubuze icyo twamuhanura ari nacyo kibazo ari nacyo kituma mvuga nti ni ukuri ngaha muri iki gihugu mu byerekeye ubutegetsi iyo ngorane irahari nibiyugurure. Ibyo bibazo tuze turabivugana hagati yacu icyo gihe ntituzokenera abo banyamahanga ariko rero ntituze guhura tuganira umwe avuga ngo yewe icyo mvuze ni icyo niwemere cyangwa wange. Ibintu biza kunanirana iyo hari ubugagaza kandi leta iragagaza ko kimwe narabibonye muri iyi minsi tumaze hariya twari turi hariho n'abaza bariko baratubwira ngo ibyo muri ko muravuga ngo ntibike ngo muraza yuko hari ibiganiro dukeneye hari ibyo tuzojamo none nk'uwo muntu wumva yaragiye gukora iki. Amahirwe dufise ni uko usanzwe tumenyereye bene ibyo biganiro yuko bene ibyo biganiro biba bamwe banana cyane cyane batabishaka ariko impera n'imperuka bikaba
aho buca ibyo biganiro bigatangura mu gihe byo bandanya nk'uko muri ko murabivuga yarusha ikintu cyokorwa ika ibintu abanyapolitike boganira ko kugira ngo ibyo biganiro ntibe bya biganiro bidahera by'amagaburanyama nka kurya babivuze bavuga ngo hariho za quartier arusha kugira ibyo bintu ntibibe mu gihe abarundi bakenye mu gihe abarundi baguma bicwa mu gihe abarundi bakenye gusumba nibihe majama make cyane gose
n'ukuri ubwa mbere hoho intumbero nyamukuru y'ukugena urundi bugomba gutwarwa irahari nibaza yuko nibikenewe yuko hari ibintu byizohinduka. Bwa kabiri nuko hari ingorane ziri ngaha mu gihugu umuriro uraka uri kuraka nane ndabivuga naho twari turejo ngaha turafise ingorane n'abantu barapfa ni ngombwa yuko ubwicanyi buri ngaha muri iki gihugu buhagarara. Bwa kabiri turafise ibibazo bijyanye n'intwaro ku byerekeye kumviriza ubundi kureka ubundi mutavuga rumwe akabaho icyo bita tolerance. Irakenewe yuko aba bantu b'abanyepolitike bahunze bagaruka muri iki gihugu kugira ngo nabo nyene bashobore kuza barashikiriza ibyiyumviro byabo nk'uko byari bisanzwe. Turafise ibibazo mu gisirikare, iki gisirikare kiriko kiracikamo ibice, iki gisirikare kiriko kirajyana, iki gipolisi usanga abantu binuba. Turakeneye yuko haba umwumvikano no kwegerana kw'izo nzego. Abanyagihugu murabona yuko basa nk'abapfunzwe, murabona yuko amakuru ngaha muri iki gihugu iyo tutaba dufise nk'iyi radiyo y'iwanyu ngo tuze turayikorako abantu bashobore kumenya ibintu n'ibindi ngaha mu Burundi nta maradiyo avuga ibintu binyuranye ngo umuntu ashobore gutoramo ukuri agihari. Ibyo bintu birakenewe. Aya masosiyete sivile abantu bavuga batarwanya ibibanza bya politiki barakenewe muri iki gihugu kugira ngo baze barakebura leta. Ni ibibazo nk'ibyo twashikirije byashikirijwe mu kwezi kw'indwi dukwiye kugaruka ko byihutirwa kugira ngo tubandanye tuganira washaka ariko abantu bariho ariko barapfa nyuma rero twongere tugaruke rero kuri ibyo bibazo bya politiki bivugwa byo kugenda intwaro igomba kugenda iby'amamanda bivugwa ibyo tubigaruke ko ariko abantu bariho jewe nuko ndabibona
batariko baricwa
bizogenda sindabizi ariko twebwe tuzabishikiriza gutyo nyene kugira ngo bwa mbere na mbere tuvugane turiho.
Perezida Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Ego namwe murakoze cyane.